Ishuri ry'intango rya Buhayira abana biga ko bakoreshejwe ibikorwa by'inguvu riri mu misozi miremire ya komine mu Rwini ni mu karere k'intara ya Cibitoke kimbukamo inzahabu nyinshi. Umwarimu yafashwe yakoresha abaregwa biwe yigisha mu mwaka wa kane. Abana yikoreza ibikoresho byo kubaka bigizwe ahanini n'amatafari bafite imyaka iri hagati ya 10 na 14 nk'uko amakuru y'ijwi rya Amerika yakuye kuri iryo shuri abyemeza. Ijwi rya Amerika rimaze kubona amashusho ku mbuga nkoranyambaga avuga ibijyanye n'ikoreshwa ry'abanyeshuri umwaka wa kane yashatse kumenya byinshi maze ribaza umuyobozi w'ishuri nshingiro rya Buhayira. Sivaso Sibomana yemeza ko ayo makosa yabaye atari ku kazi ariko ko amaze kuvyumva yakoranije abaserukira ababyeyi kugira barare ingingo bafata.
Twarakoranye na komitashin ngwa shure turabaza ibyo bintu nyene byagenze abagisha baraduha umuco baravuga ko ari uko nyene byagenze. Umwigisha yabikoze ibyo naciye ndamwandikira demande d'explication. Ego
nawe Sibomana arongoye ishuri nshingiro rya Buhayira avuga ko abana bikorejwe amatafari atari ku mirimo. Umuyobozi Zwindero ku rwego rw'intara yafashe ingingo yo kumubogaza mu mabanga. Joseph Nyandwi yasiguriye ijwi rya Amerika imvo zatumye ahitamwo gukura directeur w'ishure kandi atari we yagizwe ikosa.
Naho twumva ko avuga ko ari umwigisha ntabwo umwigisha ashobora gufata abanyeshuri ngo batware mu myonga gusoma amatafari mu masaha yine kuri abana mu ishuri umuyobozi atabizi. Yaha bari kwishura tahari uko amatwa dusumira tubira ko atari ubwa mbere bahora babikora ubu ariko byo babimenyekanye.
Nyandwi arongoye igisata cy'indero mu ntara ya Cibitoke agabisha abandi barimu abadirekiteri bakorera mu turere turi kure y'ibisagara bikuru ko batokwijajara bibaza ko amakosa bakora atamenyekana kubera bari mu catawe.
Ingendo nk'iyo n'insiguro insigo twoya nuko abantu bikeshi barijajara bakibaza yuko ko batari kumvikana mukuru w'amakomesha nk'iy'intara bashobora gukora ibyo bagombye ariko bari bagira ikintu kimwe. Uyu munsi uhinga bwo kumenyesha amakuru urabangutse ikibaye ubunyene kiba kigeze ku isi yose nyuma y'umunota umwe. Abayobozi batandukanye uretse abimugwi gusa mu ntara yose tubasaba yuko boze bakora bihuye n'amategeko bakinira gukora ibintu bibaza ngo bari mu rufuri bari mu kinyegero na kinyegero kihari amakuru aratangwa kandi atangwa ku buryo bubangutse mu bihe bya none.
Komite nshingwa shure y'ababyeyi barereye ku ishure nshingiro rya Buhayira yamenyeshejwe ibyabaye. Yemeza ko ibyo uwo mwarimu yakoze biteye kubiri n'uko ibikorwa bihabwa abana bihora bigenda. Sivese Ciza arongoye komite nshingwa shure y'ababyeyi afise ibondo kuri iryo shure.
Ibigo byaratukoze ko cyane kuko ntitwamenyeshejwe icyo gikorwa abanyeshuri bagiye gukora kuko musanzwe umwigisha atunganije ibikorwa aramenyesha umuyobozi abo muyobozi nawe akamenyesha komite nshingwashuri hama icyo gikorwa bakagija ku inama basha wikora inzego zose z'ishuri zibinze. Ntacyo twashoboye guca dukora kuko n'uwo mwigisha ntiyaje ngo asigure ati jewe byangendeye uku nabikoze nisunze iki n'ubu ntituzi ahahari kugira ngo tumubaze n'ubu sinzi ntawuri ngaho.
Abarimu nka Jean Dodrigue Rukwishaka bigisha mu mwaka umwe wa kane n'uwahinduye abaregwa biwe abakozi adahemba bavuga ko iyo umwarimu yihaye uburenganzira bwo gukoresha abanyeshuri bikorwa mu mwanya wo kwiga bituma urutonde rw'ivyigwa ruhungabana.
Kubijanye n'ibikorwa ku ishuri ibikorwa birakorwa twisunze urere ishuri bigatuma abana tubamenyereza gukora ibikorwa bitandukanye ariko inyuma ya urere ntabwo dushobora gukoresha abana ibikorwa bishobora gutuma dutakaza yindi orere. Ibikorwa byatezwa gukorwa twisunze orere ishuri yashobora guhungabanya ibindi ayandi makuru. Iyo orere itagenze neza ibyononekara byo ntibibura kuko urumva ko umwanya w'amasaha haba hari ibintu bitari ko bigenda neza.
Amakuru yemezwa n'abajejwe indero hamwe na komite y'ababyeyi yavuga ko umwarimu Obede Hayobarimana umunsi byamenyekana ko yakoresheje abana yikitse inyuma y'ikigwa cyo kwimenyereza kurima gisanzwe kiri ku rutonde rw'ivyigwa mu mashuri y'intango n'ayisumbuye mu Burundi kizwi nka TPA. Mu bisanzwe abanyeshuri mu gihe cy'ico cyigwa baja mu mirima y'ishure. Mu myaka ya kera mu muhinga imwe imwe y'u Burundi hari igihe abanyeshuri bakuze mu mwanya w'ico cyigwa baja guha umukozi abantu bageze mu zabukuru canke bantu nikora. Ibitagikorwa ubu nk'uko amasoko mu gisata cy'indero yabibwijwe rya Amerika. Hayo Imana ntiyari yatonze ku ishure igihe rya Amerika ryaje ku ishure rya Buhayira n'abaho bavuze ko amazi iminsi yatahaboneka. Abajejwe indero mu ntara na komine umuyobozi yabogojwe no guserukira ababyeyi twamenye ko kuri uyu kabiri biriwe ku biro by'umukuru w'igihugu mu gisagara cy'ubutunzi Bujumbura kugira bisigure ariko kugira igihe twatunganye inkuru ntitwari bwamenye icyo baganiriye n'abahanuzi ba president Ndayishimiye abajejwe indero hamwe n'ingingo zafashwe. Erode Urikaneza, Ijwi rya Amerika.